Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turabara mukije nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe tubahikaze murano makuru yo kuri igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka w'2022 ari twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Umuyobozi ajeje kudandaje mishirahamwe Interpetrol wiri nderagakura amenyesha ko ku munsi Interpetrol isohora amaritiri 350 vya essence mu mastation arenga ijana na 10 mu gihugu cose ngo nibitahurika ingene igitoro gikena. Ishirahamwe Olicom ryoryo rivuga ko igitoro gikena kubera ikena ry'amafaranga y'agaciro, hamwe rero n'amashirahamwe make akorera mu gisata c'ibitoro. Abanyagihugu bo ku mutumba Kibogoye, komine n'intara ya Muyinga, bamaze iminsi mu bwoba budasanzwe bitumwe n'imbwa zisara zirirwa zirya abantu. Abagera ku 10 nibo bamaze kumenyekana ko bariwe n'izo mbwa. Abajejwe intwaro ntiyagire icyo bakora mu kuzituza. Murabyumva murano makuru. Imiryango irenga 30 yateshejwe izayo biturutse ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ku mitumba ya Kanyenkuko na Centre Urbain muri komine n'intara ya Rumonge. Irasaba kwimurirwa mu kindi kibanza kugira ngo ironswe aho iba mu miryango. Uramatari w'iyo ntara arabahumuriza, aya n'ayandi ni mu kanya kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze tuyahere ku mutekano muke. Umunywanyi w'umugambwe CNL yarakomeretse bikomeye kuri uno wa gatatu bivuye ku mishamirano iturutse ku kutihanganiranira muri politike hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure za CNDD FDD. Ibyo byabereye ku mutumba wa Murengeza wa komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Kubw'amakuru atangwa n'urongoye uwo mutumba, ngo byose byazananye mu matora ya komite ikorana n'ivuriro ryaho ku Mpanda. Amatora aba CNL baniguye ko yaranzwe n'amahinyu imbere y'ugusaba ko asubigwamwo. Uko kudahuza niko kwahavuye kuvamwo ngo kubagurana n'abajejwe intwaro ku mutumba. Munyuma ugwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD zizamwo ari naho baca batana mu mitwe. Byagiye gucureha hari uko igipolisi gisutsemwo mabisi mu kurasa hejuru kugira bashwiragize ubwo gwaruka. Abantu batatu bo mu gambwe CNL bahavuye bafatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko ayo makuru avyemeza. Abantu bashika 10 nibo bamaze kuribwa n'imbwa zisara ku mutumba wa Kibogoye muri komine n'intara ya Muyinga kuva ku munsi wa kabiri w'inondwi nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba abimenyesha. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba kuko babona atakiriko kirakogwa kugira ngo izo mbwa ntizibandanye zikora ibara. Umwe mu banyagihugu baba kuri uwo mutumba akabamenyesha ko batazi neza iyo izo mbwa ziva, ngo kuko atari zaho kuri uwo mutumba wa Kibogoye, bagasaba abajejwe intwaro kuri uwo mutumba gukora ibishoboka kugira ngo izo mbwa zihigwe zivanwe mu banyagihugu. Abakomeretse nabo ngo bafashwe kuvuzwa kuko imiti ikinga ibisazi by'imbwa igurwa amahera menshi. Mu gisata c'ubutunzi, ishirahamwe ridandaza igitoro Interpetrol riratewe amakenga n'igitoro ritanga ku mastation ariko n'ubu ntikiboneke kubacifuza. Wirinderagakura, umuyobozi ajeje kubudandaje muri iryo shirahamwe, yemeza ko ku munsi Interpetrol isohora amaritiri 350 vya essence mu mastation arenga ijana na 10 mu gihugu cose. Kurikira Wirinderagakura akaba yabivugiye kuri televiziyo y'Uburundi kuri uyu wa gatatu.
Ishirahamwe Interpetrol ririko riragerageza gukora ivyo rishobore vyose kugira ibitoro bishobore kuboneka mu gihugu iyi mirongo igabanuke. Haciye nk'indwi zibiri Interpetrol ishyira mu mastation arenga ijana na 10 ibitoro bingana muri esanse 350. Ni ukuvuga yuko ishize ibitoro bingana 350, imodoka imwe ikanywa amaritiro 50. Ni ukuvuga yuko ku munsi dushobora kunywesha imodoka za esanse imodoka 70,000 mu gihugu cyose. Ntiduha ibitoro vya esanse gusa, turatanga n'ibitoro vya mazutu. Ibitoro vya mazutu navyo nyene dutanga mu bitigiri biri hagati y'amajana ane 800 n'ibihumbi 500. Ubwo rero gushika igihe nitwumva ukuntu ibiharo duruko turakoresha gushyikiza bitadufasha kwimirongo ihera
ikena y'amafaranga y'agaciro amashirahamwe make akorera mu gisata cy'ibitoro n'ibimwe mu bituma hama hibonekeza ubukene bw'ibitoro mu Burundi ibyo bivugwa na Gabriel Rusiri arongoye ishirahamwe Ulcom yishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ni nyuma yaho haheze ukwezi kurenga atabitoro biri mu gihugu tega matwi Gabriel Rusiri arongoye Ulcom
bado cy'igitoro kihari gifise ibibazo kiva ko byinshi ubwa mbere nuko mwomenya ko hari kibazo cy'amafaranga y'agaciro ibyo ni ibintu twese tubona ka nta muntu umwe yobihisha kiretse muri leta batubwiye yuko cyo batari cyo mugabo kw'amakuru dufise nuko hari ngorane y'amafaranga y'agaciro ikigira kabiri kihari iki kibazo ni kibazo kijanye nuko kuntu usanga abazana igitoro mwa kintu cyo gucacu ari bake ugasha usanga na society imwe nkubwiye kuraba ngaho ku masanse usanga society ya Inter Petrole ari ifise ibitoro gusa navyo ugacha usanga biragoye ingene bitangwa hamwe n'indi society yitwa Delta ikindi iki kibazo twebwe tubona nuko igihugu kitigeze gishiraho ikigega cy'intega bizoza ico naco ni ikibazo tubona gituma igitoro gikena ibyo ni bibazo bimwe bimwe biri ngaha mu gihugu tubona bijanye n'igitoro mugabo kandi hariho n'ukuntu usanga abantu muri leta bamwe bamwe nabo usanga bagiye mu byo by'ibitoro nibyo tubona ko ari byiza ikindi gituma harwa ikina cy'igitoro ubu uya ni iki kibazo kijanye n'intambara iri muri Ukraine ubu rero harakenye ibintu byinshi cyane burya si igitoro gusa twebwe tubona ibintu byinshi nta sukari nta binyobwa bya burarudi byinshi byaraduzo inshuro nta makara mugabe ibyo byo byinshi n'inkurikizi zibura igitoro kuko igitoro iyo kibuze byose bica bigorana
leta yari kwiye gushiraho umugambi w'abahinga wigenga kandi wamaho wo kwiga ico kibazo c'ibitoro ikindi mu nyishu z'ico kibazo nuko hoshingwa ikigega ntega bizoza n'imiburi buri comara amezi atandatu kurikira n'ubu Gabriel Rusiri
twebwe rero tubona nk'inyishu ubu uya leta yo kwihutira gushiraho umugwi wamaho w'abahinga mu mihinga itandukanye mbere n'amashirahamwe yigenga arimwo kugira ngo bashobore kwiyumvira batanga ico no kwita avi technique no kuvuga ibintu byokoregwa kugira ngo leta ishobore kuronka ibyikorera cyakabiri tubona nuko hakwiye kujaho cyagira cy'intega bizoza igihe cy'intega bizoza igihe nk'u Burundi kidari ku mabahari biragoye cyane tubona yuko leta yokora ico kintu gashiraho igacine kabizura n'imiburi iburi cyo hagati y'amezi n'amezi atandatu murabona ko ahandi hose bitoro biraduga bwa ntibibura twebwe biraduga kandi bikabura murumva ko ari ngorane ikomeye cyane kandi abantu mu byukuri bararushe n'ibintu bigaragara icya gatatu twebwe tubona gikwiye gukorwa nuko leta yokora hiyi monopole aho usanga hari umuntu w'abantu babiri ugashye usanga ntibashobora gutuma hashobora kuboneka isoko ibintu bitoro bishobora kuboneka ni kwisambura iki kintu cya monopole iki kintu cyo kusanga atabantu bari mu bisata cy'ibitoro ivyo nazo kugira ngo bibe nuko leta ishyiraho ingingo zituma abadandaza benshi bashobora kuza abanyamitahe bo mu gihugu nabo hanze bashobora gushyiramo imitahe icya kane nacyo tubona ngo ikomeye n'ikintu kijanye n'ibiro ry'amafaranga y'agaciro ivyo nazo kugira ngo biboneke nazo nizira zirazwe ubwa mbere nuko leta igwiza ibintu ishora hanze no kuvuga ipampa icyayi ikawa mbega n'isukari naho nayo ubona ko ikenye mugabo kandi n'igiza cy'ubutari kagiteza imbere hanyuma igakora ibishoboka byose kugira ngo abanyamitahe baze mu gihugu nabo barazana amafaranga y'agaciro bamukera rugendo re turiste
inzamba amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba gatega ka warabandanya biramaze kugaragara ko amashirahamwe yigenga arenga amategeko agenga itangwa ry'amatagisi mu kigo Ober byashikirijwe kuri uyu wa kane na Stanislas Ngendakumana avugira ikigo Ober hari mu kiganiro yagiranye n'abaserukira ayo mashirahamwe kugira ngo bamenyeshwe amategeko ajanye n'itangwa ry'amatagisi ya Ober avuga ko ayo makosa yibonekeza cyane cyane y'amashirahamwe yasozereye ibikorwa byayo umviriza Stanislas Ngendakumana kumana numuvugizi w'ikigo Ober
agahaze ikigo Ober cyari kimaze kubona ni mwiyubahirizwa ry'amategeko atandukanye turiko turabica hirya no hino kugira ngo turabe ingene ugahaze kokosowe nk'akarorero imbere yuko amashirahamwe benaya atangura imirimo ni nkenegwa yuko amenya amategeko agenga amakori n'amatagisi mu Burundi ngene atozwa atovuga nk'ikori ku mishahara y'abakozi hari ha usanga nkishira hamwe runaka ritazi yuko ritegerezwa kuza kudeklara ikori ku mishahara y'abakozi bayi canke ugasanga badeklaye ibitari byo ntitwovuga ngo ni banaka ariko ibyo birashika iyo bariko barakora ku rubuga harahusanga ama shirahamwe novuga nti aya mashirahamwe yabikorera utwapo amawenje ugasanga hari ibintu bimwe bimwe bijanye n'amakori n'amatagisi badakoze neza anovuga nti muvyerekeye ibyo turiko turaca hirya no hino ingene novuga nti bamenyekanisha abantu bakoranye kugira ngo ryakora inyongera gaciro TV yaritozwe neza canke ugasanga bagurishije imiduga yari iriko novuga nti zamparati zimfata kibanza imatrikulasyo temporaire hadakurikijwe amategeko muri ico gihe bica bifatwa nkuko ari fraude yakozwe canke ugasanga bafashe ibikoresho babigurishije hatisunzwe amategeko aho ni igihe bahejeje novuga nti imirimo yabo muri ico gihe rero harahusanga batamenye amategeko ategerezwa gukurikizwa ari nacho gituma tusha dusaba yuko ayo mawenje ategerezwa kumenya amategeko
yari Stanislas Ngendakumana umuvugizi w'ikigo Aubert imiryango irenga 30 yateshejwe izayo biturutse ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ku mitumba ya Kanyenkoko na Centre Aubert muri commune n'intara ya Rumonge ibayeho mu buzima bubi basigura ko bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike basaba kwimurirwa mu kindi kibanza kugira ngo baronswe aho baba mu miryango uramatari wa Rumonge avuga ko vuba bazokwimurirwa mu kindi kibanza camaze kuboneka ido nido na Trifine Kaniwabo
batewe n'ubugira y'amazi mu kitanteri na uramatari nibo baze kudukurayo batuzana ngaha n'umukuru w'imitungo
kurabona turi benshi ariko dukoresha ibete zibiri n'idushe zibiri abakuze n'abato bose naho nyene
bose hamwe n'imiryango 32 igizwe n'abagabo abagore n'abana barara hamwe mu gigo cyitwa Seminga cha Rumonge aho begeranijwe icyo gihe bakaba bari batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika ku mwaka wose bamaze muri ico kigo bavuga ko bugarijwe n'ubuzima babayemwo ubukene bwo gukora amakara bugata kutagira utuzo twa sugumwe dukwiye kubura ico bifuka nibyo bavuga ko bibugarije bafise amakenga ko bashobora kuhandurira indwara zifatiye ku isuku rike
batewe n'imyuzurire y'amazi amazi yarasuzuriye ko mu kitanteri na uramatari nibo baze kudukurayo batuzana ngaha n'umukuru w'imitungo aha tubayeho nabi imbeho inkorora abana indwara kubura amahera yo kurihira abana ku ishure inzara byose bituteraniye dusaba ko boturoza aho twoba aho twoza kwitara
Konsolatio Unitunga buramatari w'intara ya Rumonge aremeza ko ivyo bibazo bizwi mu ntara rongoye asigura ko hari kibanza kiriko kirategurwa kugira ngo cimunirwe mwa abanyagihugu ariko ico kibanza ngo kizotangwa n'umushikiranganje y'idukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko hariho bitebeye gusa
kibanza kiko ico kiko turakora bije kiko kibanza kandi zambe na mbere tumaze gusaba kibanza bije y'idukikije n'ibindi bya kandi kije kimwe ya kubyakira ikirangantego y'igihe gifatana munda nabwo badufasha gusanisikana mu kirangantego n'ibyukikije n'ibyo yitu kandi bikiyatera imbere y'ibyo bikije ndabanye n'umunyamabanga perezida mu kigo kirangantego kumutse yuko ari kabikora ko kandi kugora ku mutima
ayo mazi yari yatanguye kuduga mu mwaka w'2018 biza kunyuka mu 2020 uwarongo intara ya Rumonge yemeza ko imiryango irenga gato 1081 ariyo yari yakozwe ko n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika amakuru dukura muri iyo ntara yemeza ko amazu arenga 5000 ariyo yasidutse
arakoze mugenzi wacu Trifine Kaniwabo barasaba abarongoye indero muri commune Gihanga kubaronsa agashiruka bukutekabo abo nabo nabigisha babakutsa kivi bita aba volontaire bo muri commune Gihanga n'intara ya Bubanza bavuga ko ikibazo co kuronka agashiruka bukutekabo catanguye kubaho kuva aho abarongoye commune n'abarongoye indero muri commune bafatiye ico kibazo mu minwe imbere yaho amashure yarafise abakutsa kivi baronswa agashiruka bukutekabo kanzwe n'abavyeyi kandi byagenda neza n'inkuru ya Beni Akserakana
Abo bigisha bakutse kivi muri komine Gihanga baheranye wa mafaranga gashiruka bute bahamagaye muri komine yose habaye inama yo kurabira hamwe uko ikibazo cindero muri komine cifashe basanze komine Gihanga iri nyuma baca basanga bimwe mu bibazo bibituma harimo ubukene bw'abigisha komine yaciye ishinga intererano y'ababyeyi yongera ivuga ko izoshira ko ayandi mafaranga mbere bamwe mu bategetsi bavuka muri iyo komine bemera kuterera nk'uko bamwe mu bakutse kivi babitwiganiye bavuga ko kuva gashiruka bute kabo gashizwe mu minwe ya komine byaciye bitangura kugorana kukaronka mu gihe muri kahise batidoga ako gashiruka bute kagitangwa ku ntererano z'ababyeyi bumvikanye n'abayobozi b'amashure
n'umunsi rero abakutse kivi tumaze ukwezi tutaronka agashiruka bute komine yafashe ico kibazo mu minwe ikivuga yuko abakutse kivi bagiye kuza barahembwa na komine harafundikwa inama yuko umubyeyi wese afise umunyeshure kuva mu wa mbere gushika mu mashure arangiza kwategerezwa gutanga amafaranga 500 buri munyeshuri wese yariha amafaranga 500 muri komine Gihanga yo guhemba abakutse kivi
mu gihe agashiruka bute kari kagitangwa n'ababyeyi gusa umwigisha yaronswa agashiruka bute karenga 50,000 mu mafaranga y'amarundi uyu munsi abigisha baciye babacamwo imigwi aho mbere abanganya urupapuro rw'umutsindo bakora akazi kamwe bataronswa agashiruka bute kangana bamwe mbere bakidoka ko kenshi bakabura abo bakutse kivi bavuga ko ico kibazo bamaze kugitura abarongoye indero muri komine ariko akaba atanyisha itomoye baronse
ugiye kubaza ati kubera iki mutatunganya dufise diplome zimwe dufise amasaha amwe twigisha biva koki ntibakwereka ico bisunze bakubwira ati yatora uko nyene uyatware hariho rero batashoboye no kuyaronka bagenda bagasanga babasinye tugiye kubaza uwutwara indero muri komine Gihanga Bonaventure Ndayiziga yavuze ati muyatora uko nyene canke muyareke mugi mbere yuko komine ifata ibyo bintu umuntu ababyeyi baranduha agashiruka busi neza atangorane abadirekite batatuza abanyeshuri bakayaduha ariko kuva aho bigendeye umuntu ya komine ubutari mu kwezi kwa kane nta mukuru utakivi n'umwe yarose n'agasabune twagomba gusaba badusabira ako gashiruka bute kacu ndababonanaho yuko byabananiye badashoboye ikibazo bagisubize mu babyeyi
mu ntango z'uburuhuko bw'igice ca kabiri bamwe muri abo bigisha bakutse kivi ntibatanze amanota y'igice ca kabiri bakaba kubera akaba ari kubera kutaronswa ako gashiruka bute muri kino gihe aho kubatunganiriza batanguye kugirwa ko iterabwoba ridasanzwe radiyo inzamba ntitwashoboye kuronka Egide Sabushimike umugenduzi w'amashuri muri komine Gihanga na Bonaventure Ndayiziga arongoye ubuyobozi bw'indero muri komine hamwe na Leopold Ndayisaba arongoye iyo komine ngo bagire ico bashikirije kuri ico kibazo c'agashiruka bute kabigisha babakutse kivi
mugenzi wacu Beniax yakana arakoze ni nahano rero duce dusozera no makuru shibire mwebwe mwese mwaduteze yompi nshimiye bagenzi banje bayatorokanije Josine Kaze na yabashikirije ndabasezeye naho ubutaha.